Yo, it's Brickle, this one. 256
Zizi, Kiss
Mukunda vida sazwe. Uwandi wose nasanze uwaruta. Mukunda vida sazwe. Uwandi wose nasanze uwaruta. Umutima wagutwe bidasanzwe, kiriza ateke hadasanzwe. Baby I wanna give you bidasanzwe. Oh, bidasanzwe. Ese kunja ngukunda wenyine. Wowe, muza wanje wenyine. Palafu, mazu yimpenje nyine. Birahira, utazasika njenyine. I love you, love you, love you so much. Oh baby forever. I love you, love you, love you so much. Mukunda vida sazwe, uwandi wose nasanze uwaruta. Mukunda vida sazwe, uwandi wose nasanze uwaruta. Undi ngasizawe nkundu kute, undi ngiryawe impamagala. Kogwa mwiza nkundi byumbwira. And I promise to love you forever. I love you, love you, love you, love you. And I promise to love you forever. Mukunda bidasanzwe. Uwandi wose nasanze uwaruta. Mukunda bidasanzwe. Uwandi wose nasanze uwaruta. Penzi, 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 I love you. Ooh. I want you, I need you. I love you, love you, love you, love you. And I promise to love you forever. Mukunda bidasanzwe. Uwandi wose nasanze uwaruta. Mukunda bidasanzwe. Uwandi wose nasanze uwaruta. Mukunda bidasanzwe. Uwandi wose nasanze uwaruta. Mukunda bidasanzwe. Uwandi wose nasanze uwaruta.
Genius Empire.